Iyi muteza amatwi ni radio ijwi rya Amerika dutanguye ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatanu itariki zitanu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice icyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi naye mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ndabahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika hano muri studio ya gatanu i Washington DC muri kumwe nanje Rosine Munezero ngiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi inyuma yaho mugenzanje Fidel Niyongabo araheza aze kubashikiriza ayavugwa mu karere k'ibiyaga binini amakuru rero avugwa hirya no hino ku isi reka tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje kuri uyu wa kane ko President Donald Trump ategekanya gufata urugendo mu mpera z'uku kwezi kwa gatanu agana igihugu cya Arabia Saudite muri urwo rugendo hakazobonana n'abategetsi b'ibihugu by'Abarabu aho bazoganira ku bijyanye no gukorera hamwe kugira bagwanye ibikorwa by'imihari ya kiisilamu Ugo rugendo rwa President Trump ruzobandaniriza kandi mu bikorwa byo guhura n'abarongozi b'amadini ahazogenderera n'ikibanza cyeranda kugira atanguze umugambi w'amahoro mu karere k'Abarabu President Trump atekanya kandi kuzobonana n'umwungere w'ishengero Katolika Papa Francisco Adel bin Ahmed Al Jubeir umushikiranganje wa Arabia Saudita jeje imigenderanire n'andi makungu amenyesha ko urugendo rwa President Trump muri icyo gihugu rukomeye kandi ko Arabia Saudite ishigikiye leta ya President Trump kuva ishingwa Jerry Fersten yahoze ari cegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire na ya Amerika n'andi makungu mu karere k'ibihugu by'Abarabu avuga ko urugendo rwa President Trump rwumvikana cyane akavuga kandi ko Arabia Saudite n'ibihugu by'Abarabu bizofasha mu gukomeza imigambi ya leta irongowe na President Donald Trump Abashikiranganji b'imigenderanire n'ayandi makungu bo ku mugabane wa Aziya na Pacifique batangaje ko Korea ya Ruguru itegerezwa kubahiriza ingingo zafashwe n'inama y'umutekano ya ONU zitekanya ko zitegeka icyo gihugu guheba ibikorwa byo guhingura ibigwanisho bya nucléaire Abashikiranganji bahuriye hano i Washington muri Amerika kuri uyu wa kane mu nama idasanzwe yatunganijwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Rex Tillerson Leta irongowe na President Donald Trump isaba akarere ka Aziya gushigikira kigoro irimwo ko gushyira ingufu mu gikorwa cyo guhagarika ibigwanisho bihingurwa na Korea ya Ruguru muri ako kigoro Amerika ivuga kwihanza amaso igihugu cy'Ubushinwa kuko ari nacyo gisanzwe gikorana cyane na Korea ya Ruguru Departement ya Amerika yatangaje kandi ko Tillerson hamwe n'abo bashikiranganji baturuka ku mugabane wa Aziya baganire kubijyanye no gushyira mu ngira amasezerano yashyizweho mu bihumbi bibiri na kabiri n'Ubushinwa avuga kubijyanye no gutorera umuti impari ziri muri ako karere biciye mu mahoro umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burusiya Alexei Navalny yatangaje kuri uyu wa kane ko yahawe urupapuro rwiwe rw'ingendo yamara ko atemerewe gufata ingendo akava mu gihugu Navalny yavuze ko yanse gufata urwo rupapuro rw'ingenzi Rufise ikiringo cy'imyaka itanu akavuga ko abategetsi baramushikirije ataravyiteze kugira ashobore kujya kwivuriza amahanga ni mu gihe uwo munyepolitiki asanzwe yarahiye mu maso aturiwe n'ubumara bwatewe n'umwe mu bari mu myiyerekano yabereye aho mu Burusiya mu ndwi iheze Navalny akavuga kandi ko yahavuye abwirwa n'umushikirizamanza wiwe ko umupolisi waho afungiwe yamubwiye ko atakironse uburenganzira bwo gusohoka mu gihugu. Intumwa zituruka muri Turukiya, Uburusiya na Irani zumvikanye ku masezerano kuri uyu wa kane yo kubahiriza intara zine zifise umutekano mu mpande zose za Siriya. Mu nama bagiriye ku mugwa mukuru wa Kazakhstan i Astana, abayoboye intumwa za mareta ashikiye leta ya Siriya bateye igikumu kuri aya masezerano mu gihe bamwe mu ntumwa z'abatavuga rumwe na leta ya Siriya bayiyamirije mbere bakaca basohoka mu nyubakwa barimwo aya masezerano avuga ku ntara zine zizoba zirimwo umutekano ziri mu manuko muri Siriya hagati no mu buraruko yamara nta siguro zatanzwe kubijyanye n'uburyo ayo mahoro azoshikwako muri utwo turere Sergei Lavrov, umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu, yavuze ko ari intambwe ikomeye izotuma intambara zihagarara. Lavrov yavuze kandi ko yizeye kuzobandanya kuganira ku bijyanye n'izo ntara z'umutekano mu biganiro bitekanijwe kuzobera i Geneve mu Suisse mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu. Nayo muri Colombia, umumanuko bwa Amerika abagwanyi bo mu muhari FARC banyuruje umukozi wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gihe abaserukira inama y'umutekano ya ONU bari muri icyo gihugu mu ntumbero yo kugenzuraho umugambi w'amahoro uteye. Userukira igihugu cya Uruguay Elbio Rosselli yatangaje kuri uyu wa kane ko icyo gikorwa kigayitse gifise icyo gishaka gushikako, yamara ko kidahagari ku mugambi ONU isanzwe ifise wo gutera wo guterera mu mugambi wo kugarukanira amahoro abanyagihugu muri Colombi. Uwo mukozi wa ONU yarasanzwe ari muri Colombi mu gikorwa cyo guhimiriza abanyagihugu guhindura kirimwa cha cocoa n'ibindi birimwa. Ni mu gihe icyo kirimwa aricyo kisanzwe gikoreshwa cyane mu gukora ikiyayura mutwe cha cocaine. Perezida Juan Manuel Santos wa Colombi avuga ko umugwi wa ONU washotse ufata inzira igana mu kibanza uwo mukozi yanyururijwemo. Perezida Manuel Santos akavuga ko yizeye ko uwo mukozi yanyurujwe atazoteba kuboneka. Abanywanyi b'umuhari FARC baremeranije gushira hasi ibigwanisho inyuma y'imyaka 50 batana mu mitwe. Intureka zahitanye abantu bashika ku 220,000. Yamara ubutegetsi bumenyesha ko abagwanyi bashika ku 300 nako banse gushira hasi ibigwanisho. Aha ni haya makuru yo hirya no hino agarukiye Fidel Mugenzanje agiye kwashikiriza mu karere.
Urakoze Rosine ku makuru uwejeje kudushikiriza. Radio ya Amerika i Washington DC numanya makuru yo mu karere. Umuryango w'ubumwe bw'Iburaya wasobanuye ko atabarorerezi uzorungika mu matora yo mu kwezi k'8 mu Rwanda. Uhagarariye uwo muryango Kigali asanga atakimenyetso na kimwe abona cyo buza umukuru w'igihugu ahari muri iki gihe Paul Kagame kuzosinda amatora ategekanijwe. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Mu kigana ambasaderi Mikael Rani yagiranye n'itangazamakuru y'ukuri wa kane tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu yavuze ko mu mwaka ushize wa 2016 yari mu Rwanda ko yabonye uko amatora yo mu gihugu agenda bityo ko biteze ko nandi azagenda neza. Yagize ati nta ndorerezi izava mu bihugu ije kugenzura amatora yo mu Rwanda kuko nta bushobozi uwo muryango ufite. Uyu muyobozi yavuze ko hari amatora menshi azabera hirya no hino, hari azabera i Burayi, azabera ku mugabane wa Afurika nko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bityo asobanura ko batazabasha kuba ahantu hose icyarimwe. Ambasaderi Mikail avuga ko bajya ahantu batumiwe ko batajya bijyana mu bihugu batatumiwemo. Ambasaderi Mikail yavuze ko babonye ko hari impamvu nke zo kuba mu Rwanda bahitamo kuba mu bindi bihugu byo bifite ibibazo bikomeye nka Kenya aho ubona haba imyigaragambyo. Ambasaderi yavuze ko kuba ntandorerezi izoherezwa mu Rwanda bitavuze ko batazakurikirana amatora yo mu Rwanda. Itagaragara kwacu ntibivuze ko tutazakurikirana imigendekere y'amatora, tuzagira n'icyo dutangaza ku matora. Ambasaderi Mikail avuga ko bamaze kuganira na komisiyo y'amatora bayibwira ibyo bifuza ko byahinduka.
Made a few comments about what we thought were some of the limitations.
Cyakora twagiye kureba komisiyo y'amatora tubereka ibyo tubona nk'inzitizi ku bakandida bifuza guhatana mu matora yo mu kwa munani, nko kuba bagomba kwiyandikisha hasigaye igihe gito ngo amatora abe, guhabwa ibyumweru 3 gusa byo kwiyamamaza. Nko ku mukandida wigenga ubu turi mu kwezi kwa gatanu, iki gihe rwose ntigihagije ngo ube wegeranije amafaranga akenewe ngo ushobore no kwigaragariza abaturage. Icyo nicyo dutekereza, ariko icyo ni igitekerezo cyacu kuko na guverinoma ifite ikindi itekereza. Itangazamakuru ryabajije ambasaderi niba nawe yumva kimwe n'abandi bantu banyuranye bavuga ko abakandida bagaragaje kuzahatanira amatora na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ko ari ukwibeshya. Ambasaderi Mikail asobanura ko u Rwanda rufite umuperezida wagaragaje ibikorwa byinshi bifatika, bityo ko ariyo mpamvu benshi bagaragaza ko ari bushobora kuzongera kwegukana amatora. Gusa yongeyeho kwibiwe asanga bitagombye kubuza abandi amahirwe ko mu matora yose hagomba gutanga umwanya ungana kandi kwibi bazakomeza kubigaragariza komisiyo y'amatora n'ibindi nkabyo nubwo ntandorerezi zizahoyereza mu Rwanda amatora yose asanzwe akurikiranwa n'indorerezi impuzamahanga zishobora guturika mu miryango mpuzamahanga yose yabisabye umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Munyaneza Charles yabwiye Ijwi rya Amerika ko nubwo bandikiye indorerezi nyinshi zinyuranye ariko izifuza kuzaza mu Rwanda zizatangira kubisaba kuva tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu biteze ko amatora y'umukuru w'igihugu azaba tariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka biteganijwe ko aya matora y'umukuru w'igihugu azatwara miliyari 5 n'igice mu mafaranga y'u Rwanda Asumta Kaboye Ijwi rya Amerika I Kigali
tuve mu Rwanda tuze mu Burundi ahishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi rimenyesha ku muti w'ubukene bw'ibitoro utaratogwa naho ingingo zifatwa ibyo byashikirijwe inyuma y'aho ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu bufasha ingingo y'ukugenda amasaha atangirwa ko ibitoro ku mastation n'inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse
hari ku mugoro wa kuri uyu wa gatatu igihe ubushikiranganje bw'ubutari n'agataka n'amasoko ntanga nguvu bwasohora itangazo ririmwo ingingo yo guhangana n'ubukene bw'igitoro mu izo ngingo harimwo izo gushinga umwanya amastasiyo akorerako Daniel Mitabakana n'umuyobozi mukuru ajeje ibitoro ubushikiranganje bw'ubutari n'agataka n'amasoko ntanga nguvu
igikorwa cyo kudandaza ibitoro kibwirizwa gukorerwa mu mastation gusa bagiye gukora kuva uno munsi hagati y'isaha imwe yo mu gitondo n'isaha 12 z'umugoroba abadandariza ibitoro mu mastation bategerezwa kudandaza gushika igitoro baranguye mu bubiko cyose giheze
naho izo ngingo zafashwe mu ishyirahamwe ry'abaguzi ya buko babona ko atakindi zizofasha nabo ari inkuru nziza arongo iryo shirahamwe
kenyesho nabukeye hanse kukinyesho yoyo nuko bafiri bari ko kitago subira kugora kujya abantu batonda bomba ryo fatari nyisho ni intango y'inyisho kugira ngo nagice ya kingo gitarikanye gusa ko fatanye cyerekeye amasaha bavuze ko bishobora kuzuba kiro cyatangwa aya masaha ahuriranye n'amasaha y'akazi yerekana yuko abakodi badosha bugara amabiro bagiye gutona ku mastation bigacha bituma rero ibyo kugiza umwimbo bigabanuka
kabanga ko mu gisagara cha Bujumbura nubahashibonekeza ubukene bw'igitoro mu gitondo cyo kuri uno wa kane aho twatembereye hagati mu gisagara twasanze amastation ya Kobire yugaye ariko izange mu Nyakabiga mu Bwiza mu Kigobe na station Inter Petrol de muri quartier asiatique zakora imodoka ziharugwa hagati ya 5 na 10 nduzaye zihatonze naho batashimye ko tubafata amajwi bamwe bakorera kuri ayo mastation batubwiye yuko babona ko mu gihe amastation yahawe amasaha gukorera ko bitagiye korohereza abarondera igitoro kubgabo n'igihe cyatanga umwanya wose kibonekeye ko hibonekeza imiduga irera ku mastation igitondeye ubera abo twaganiriye bakabona yuko ibintu bigiye kunyuka kundi ruhande naho abadandaza igitoro twaganiriye bavuga yuko ubagiye kuronka gahengwe nari igihe igitoro kibonetse hari igihe barara ku kazi kubera ko bahora baheza gukora bwije kuva mu gitondo cyo kuri uno wa kane ibitoro aho twaciye twabwiwe yuko byatanguye gutangwa igisaha imwe y'igitondo ariko naho biruko n'ikibuza ko abakirondera bazinduka uyu n'umwe bari batondeye igitoro
yeye saa 11 niyo sinari mbyutse atanga gutonda ngaho kuri station ngahaye mu kinindo yo haruguraho hama ndabona ko bidava bikunda ko nshikiwe sinzi umuntu avuze ati ahaye imana kwa hepfo maja kuronka kuva mu gitondo 11 ndi mwibarabara ntondeye igitoro gushika n'ubu aho nsanze nyine ntoshikiwe ugiha imana yahandi ntavye mbona uko ntituzi kiriyo ngene kingana hari naho n'ubwo bari tuzaba ati kirakamye
mu ngingo ubushikiranganje bugejwe ibitoro bwaraye bufashe hamwe yo kuranga bikishije ku mbuga ngurukana bumenyi amastation zo bafise igitoro ariko rero ibyo kubwa no wenda nkuru nziza rongoye ishyirahamwe ry'abaguzi abuko byari kuba byiza ayo mastation afite ibitoro avugwa mu maradiyo kuko ari nayo yumvizwa na benshi aho ni mu gihe abarundi bose badafise ubushobozi n'ubumenyi bwo guhurumbira imbuga ngurukana bumenyi I Bujumbura Fidelite Ishatse Ijwi rya Amerika
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835 Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Mu Rwanda hari abanyagihugu bo muri sekitori ya Shongwe mu karere ka Muhanga mu bumanuko bw'u Rwanda babwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye kumara imyaka itanu batarabona indishyi ku butaka bwabo leta yacishijemo amabarabara. Abo banyagihugu bavuga ko byabateye inzara n'ubukene bw'ubutajana n'abandi mu muvuduko w'iterambere. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yagendeye abo banyagihugu.
Ni ukuvuga ngo ndebe iwanjye ni hariya nkagarukira bacisha umuhanda bakuzamura kugeza rwiriye aha urabona nanone undi nguko kugeza hariya ngiye bantwaye metero 80.
Bwana Corneille Nizeyimana umwe mu baturage leta yafashe umwanzuro wo guca imihanda mu masambu yabo mu murenge wa Shogwe akagari ka Ruri imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda arereka Ijwi rya Amerika imbago z'ubutaka bwe mbere yo kubucamo imihanda. Iyi ni gahunda yabaye mu 2012 na n'ubu banyira amasambu batarabona ingurane
nk'ubu isombe icyokerwa amafaranga 700 none urimbuye ibiti 10 by'umuturage uragiye umaze imyaka 10 utaraza kumwishyura ubwana ko azaba hata atunzwe n'iki kandi warangiza ugahindukiuka mubaza ngo zana mituweli.
Mu kiganiro bahaye Ijwi rya Amerika abaturage bafite amasambu leta yacishijemo imihanda baravuga ko bahora basiragira bajya kwishyuza amafaranga. Nizeyimana ubwe bari babaruye ibyangiritse mu gukora imihanda n'ubutaka bagomba kumwishyura amafaranga asaga 400,000 barambiwe guhora basiragira bajya kubaza ubutegetsi aho ikibazo cyabo kigeze.
Ikibabaje uku gusiragira tujya kwishyuza biradutera igihombo gikomeye icyo giyo baje icyo kibishimbo bakibarira amafaranga 300 kugeza kuri minota icyo kiragura 600 ayo mafaranga azaza impita gihe azaza amari cy'umuturage rebe ibikorwa nari mfite narubakaga byarahagaze aho nahingaga haragiye ibya birimo nasaruraga byantungaga byaragiye kugeza ubu voka iragura amafaranga inotejana none voka mu myaka 4 ishize mba nsaruye amafaranga niki.
Bagenzi b'uyu mugabo nabo babwiye Ijwi rya Amerika ko bafatiye ku gihe bamaze bategereje amafaranga masa agahera mu kirere bibabaje kuko hakaswemo imihanda ariho bakeshaga amaramuko.
Turababaye wongere tutirababaye ibingibi bikabije nyine
uyabonye wayakoze iki
tebe ubuni no mu nzara mbese si ibitsingo nyaguze icyo ndya asigaye nkayagura gatungo ntabwo kazanteza imbere mu minsi izaza.
Insina zazirimo zazi dutunze twajyanaga ku isoko tukabona agafaranga none nta kintu tukibona.
Twarangirijwe cyane imyaka amashyamba iki kandi dufite n'abana bakeneye kujya ku ishuri icyo gihe rwose twabuze uko tugira.
Iyo uganira n'abo baturage bumvikanisha ko bitari rimwe cyangwa se kabiri ubutegetsi bubabwira ko bashobora kwishyurwa mu bihe bya vuba baravuga kuko babaha ibyizere byo kubishyura imitungo yabo ari nako abagena agaciro basimburanwa babarura imitungo yabo ariko ntihagire icyo bigeraho. Tuvugana na Bwana Vedaste Habinshuti umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyogwe yatubwiye ko amaze amezi 8 ayobora umurenge iki kibazo kirimo. Yavuze ko amaze kubona abagena agaciro batandukanye babarura imitungo y'abaturage ko kugeza ubu impapuro za nyuma zishyuza ziri ku karere ka Muhanga. Uyu muyobozi avuga ko ikibazo kigomba gukemurwa n'akarere.
Umurenge n'abakoresha kubwira ngo bizishyuze iki gihe ngiki nibyo ntabwo baduha ingengo y'imari yo kwishyura biriya bintu kuko twebwe ingengo y'imari tuba dufite n'ingengo y'imari ya fonksiyonoma yacu haya ku murenge kandi ntabwo biba biri.
Ubwo twageraga mu bunyamabanga rusange bw'akarere ka Muhanga batubwiye ko nta mutegetsi n'umwe wari mu karere ku mpamvu zitandukanye ko bamwe muri bo biriwe mu manama. Ku murongo wa telefone ngendanwa Ijwi rya Amerika yahamagaye Madame Beatrice Uwamariya meya wa Muhanga ntiyitaba ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje tumubwira iby'iki kibazo abaturage badutumye.
Mubabwire muti abaturage ntago barwanya ibikorwa remezo ariko nabo bahe agaciro umutungo w'umuturage. Ntago bivuze ko ibikorwa remezo byakabaye bipfobya umutungo w'umuturage. Niba narateye ivoka narayiguze nkayisigashyiga kugira ngo izabashe kumpa umusaruro bakaza bakayirimbura iyo mu gihe ntabonye indishyi bigaragara ko nta gaciro babahaye ibyo nakoze nahise iterambere rizaza ripfobye iby'umuturage yakoze.
Mu mabaruwa aba baturage bafite ibibazo byo kutabishyurira ku gihe kubera imitungo yabo yangijwe mu guca imihanda mu masambu yabo bandikiye inzego z'ubutegetsi zitandukanye bazimenyesha iby'iki kibazo hagaragaramo urutonde rurerure rw'abategetsi bamenyesheje. Akimara gusosorora iyi baruwa mu gipfurumba cy'umurundo w'izindi mpapuro abitse umuturage yadusomeye urutonde rw'abo bamenyesheje ikibazo.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyakubahwa Perezida wa Sena, nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, Bwana Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Bwana Minisitiri
w'ibikorwa remezo bwana ministri w'umutungo kamere bwana ministri w'imari n'igenamigambi bwana ministri w'ubutabera
Nurutonde rurerure kugera no kuri president wa njyanama y'akagari ka Ruri batuyemo kuburyo kurusobuko rwakabaye rushobora kurambirana ibibazo bishingiye ku mitungo itimukanwa nk'amasambu banyirayo batishyurirwa ku gihe bikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu gusa mu nyandiko amategeko yatomora ko niba umuntu atagifite ubutaka bwe kubera ibikorwa by'inyungu rusange yagombye kubona ingurane nyuma y'amezi atatu uhereye igihe bamubariye ibihabanye n'ibyo amasezerano yakozwe mbere yagombye kubasubirwamo bundi bushya akabagira ubusa ijwi rya Amerika Imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC tugaruke mu Burundi aho abantu bane bamaze gufatwa n'igipolisi mu ntara ya Ngozi bagirizwa gushurashuza abakenyezi ku nguvu no kwiba abantu bakoresheje amayeri mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu ntara ya Ngozi umuvugizi w'igipolisi yavuze ko bakora ayo mabi biyita abakozi b'iperereza Ninkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu ntara ya Ngozi Pierre Nkwikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi amenyesha ko abafashwe bakora amabi ku izina rya zimwe mu nzego z'iperereza
kuva mu kwezi kwa gatatu ngaha mu gisagara cya Ngozi hagiye haba ubukozi bw'ikibi butandukanye harimo imwe byo kwibakuruye umuntu wo kwita mu gifaransa iskokeri hakabamo n'ibintu byo gufata abakenyezi ku nguvu bigakorwa n'abantu biyitirira ko ari abakozi b'ugwego bw'igendereza ku munsi wa gatanu rero niho wa mbere wa gatanu indwi heze niho wa mbere yafatwa hanyuma abandi bafashwe kuri uwo wa kabiri w'indwi ubu rero wa mbere yafashwe n'uwitwa Batungwa nayo Aloise Esam akabavuka ngaha mu gashikanwa uyo rero ariko arakora ibyo byaha bitandukanye we yitango ni icegera c'urongo igendereza mu gihugu cyose
iruhande y'uwo hari uwitwa Bangurambo na Egide Asuman umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi avuga ko yiyita utwara iperereza mu ntara ya Ngozi uyo Bangurambona yahoze akorera mu ihoteli bita Ganza iri mu gisagara cya Ngozi Pierre Nkurikiye amenyesha ko iyo hoteli ariyo yigeze kuraramwo uwamenyesha ko ari inkozi y'ikibi yatowe ikiziga mu modokari y'uwahoze ari umushingamateka Oscar Ntasano umuvugizi w'igipolisi yabeshuje amakuru yagiye arashikirizwa ku mbuga ngurukana bumenyi kuri uwo yahoze ari umushingamateka amaze iminsi yarabuze
ni nayo hoteli yari yarayemwo ya indi nkozi y'ikibi yatowe ikiziga mu modoka y'umugwiza atunga yitwa Ntasano kandi nayo yatowemwe n'imashini ngendanwa yuri yatowe ikiziga hamwe na agenda yiwe aho harimo ibintu igipolisi kiriko kirakorera bikomeye ni hoteli rero murumva yuko ibyaya ari byo gukurikiranirwa hafi hariho amakuru twagiye twumva ashikirizwa ku buhinga ngurukana bumenyi aho bavuga ngo uriya muntu ngo bari yaraye mu hoteli bita ngo Aleluya ivyo vyandikwa no muntu n'indi nkozi y'ikibi ikomeye yagiye ihunze ngaho ubutungane yitwa Pacific ni nahazwe ikomeza no gutera mudugararo muri kino gihugu iri hariya aho yabesha ngo yaraye mu hoteli yitwa Aleluya
Pacific ni nahazwe na Pierre Claver Mbonimpa barongoye amashyira hamwe yafuswe mu Burundi Focode na Prodehashi bagirizwa guhuvya amatohoza mu byo bashikiriza
ari nk'uwitwa Petro Claver Mbonimpa ejo yarabesha ashira makuru avuga ngo ikiziga ngo curiye mu gwiza tunga ngo kiri muri Rusizi ejo abajeje umutekano biriweyo nta na hamwe bigeze babona ikiziga nk'ico biboneka rero yuko baba bafise intumbero yo guhuvya batubwire bati kiri hari yaduce tugenda twirukange kurondera duta umwanya aho kuja kuronderera ahubwo aho kunzira amatohoza yacu yarasanzwe ariko araberako kandi ivyo si ndya mbere babigira murabizi ko baranabigize no kuri bamenyesha makuru yitwa Jean Bigirimana barabesha abantu ngo nibagende baronderere ngo umwongo no kandi bazi neza yuko tariyo ico kiziga cyari kiri
mu bafashwe harimo kandi Nkeshimana Claver Starim umukozi w'ishyirahamwe pamu umuvugizi w'igipolisi yavuze ko bamwe mu bakozi b'iryo shyirahamwe bagize iminsi berekana inyifato iteye amakenga
abakozi b'iryo shyirahamwe bamwe muri no minsi bagize iminsi babonwa ko ibintu biteye amakenga cyane muri uka yuko hariho aksida iherutse hariho impanuka iherutse kuba mukayanza aho abashoferi b'imodoka z'iryo shyirahamwe bagombye kugonga umuhuza w'abarundi babiri barafashwe ariko barumviriza kandi bimaze kubonekana mu matohoza nuko ritari sanganya risanzwe ahubwo ko bushobora kuba bwarubugizi bwa nabi kuko ubwiye kubiraba imodoka ya mbere yarayiretse irarengana n'iya kabiri yarengana hanyuma ashikiri yiwe abona kuyigonga
uwitwa Ntwari Steve yatanze intahe y'ingene yibwe mu buryo bw'amayeri
ngo muri documentation ngo ababyeyi ngo barantumye ngo umwana ibintu nk'ibyo ibintu yane yashaka kumbaza wewe yambwiye ati biri kurambwira bishobora kuba ari ibyo cyangwa atari ibyo reka tube 50-50% hanyuma turabandanya turatera inkuru arambwira ngo ni bad boy ngo akora ngo kibi ngo kwica umuntu ngo ni ibintu ngo bisanzwe cyane ngo warazinaye ngo n'abana ba Desire ngo w'amahoro ngo aho bose ngo n'abantu ngo bashobora kugirana
umuvugizi w'igipolisi asaba abantu bose baba bamaze kwibwa muri ubwo buryo n'abiyita ko bakorera inzego z'iperereza kwitura ubutungane Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugenekereza rya 25 kwezi kwa kane niho amakungu yibuka umunsi wahariwe kurwanya malaria nakajya ko kurabira hamwe twigoro twakozwe n'amakungu mu kugenzura no kurandurana n'imizi ico kiza ikivugo cy'uyu mwaka ni kurandurana n'imizi malaria ubutakigaruka mu mwaka wa 2015 imiliyoni 212 z'abantu nizo zari zirwaye malaria ku isi abarenga 2,299 barafuye igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyita ku magara y'abantu MS gitangaza ko 90% y'abagwaye malaria bari ku mugabane wa Afurika ni naho kandi 92% y'abafuye bishwe nayo baturuka inkuru nziza ni uko malaria ishobora gukingwa no gukira kandi hari gituma twemeza ko dushobora kuyirwanya tugiye hamwe ibi bishikirizwa na OMS hagati y'imyaka y'ibihumbi 2015 igihe amakungu yongereza utwigoro ibitigiri by'abarwaye mu bice bibangamiwe cyane na malaria byaragabanutse ku bice 29% ariko naho biri uko umwana umwe niwe yicwa na malaria uko iminota ibiri heze OMS imenyesha ko aricyo gituma iguma ishimikira ku gukinga iyo ndwara bimwe mu birwanisho byafashije n'imisegetera irimo imiti no gupompa imiti y'imibu itera malaria uburyo bwo gukinga malaria bufatanijwe no gukinga malaria ku bagore bibungenze kugabanya ibiciro kubipimisha n'imiti yo ku rwego rwo hejuru ya malaria bizogabanura cyane ibitigiri by'abafa n'abandura malaria haracyari byinshi byo gukora niko OMS ivuga mu ntumbero yo guhangana n'ingorane zisigaye zirimo kwihutisha gutanga imiti ivura malaria OMS yarashyizeho ubuhinga bwo kuyirwanya ku isi no gufasha ibihugu yatse mu indaro kuyikurikirana no kuyirandurana n'imizi ihangiro rya mbere ribwirizwa gushikwa ko mwaka wa 2020 n'iryo kugabanya ibitigiri by'abafa bishwe na malaria gushika niburiburi ku bice 40% kwizimanganya mu bihugu bishika 10 no gukora ku buryo itibonekeza mu bihugu itarimwo Leta z'umwe za Amerika nico gihugu kizi imbere mu bitanga uburyo bwinshi bwo kuvura malaria aho butanga ibice 50% by'amafaranga yose akenewe kugira ihangiro OMS yihaye rishikwe ko uburyo butangwa bukwiye kongerezwa ku rugero ruboneka OMS yamagarira abagenzi bayo amashyirahamwe bakorana ku isi gutanga uburyo bukenewe kugira icyo kiza cya malaria cyama cyihaye inkumbi kiranduranywe n'imizi Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Njuti mwalimu duteza matwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha ahaniyo bigarukiye mwakoze kudutega matwi nimutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.